Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya kane ukwezi n'ukwa 12 muri 2017 hano muri cya 18 ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya.
Yewe gaye turagwara tukagera kure nk'inzoka nka malaria ubana duhinduriye tugiye kwa muganga tudafise amahera ntibashoboye kutuvura mituweli nayo mbaduhaye nzikikora ubingwara zarateye ni nyinshi.
Iyo ni umwe mu masango butaka wo mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo cike na ry'utuzu twa sugumwe kiriko kigira ku buzima bwabo. Inkuru cyo kimwe niyerekeye ibiganiro bibandanya guhuza Abarundi arusha muri Tanzania turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi n'izo zindi nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ku gisata cya Onucita ku mpunzi ku isi RCR gitangaza ko abanyekongo bagera ku 12,000 hari bamaze guhungira muri Zambia kuva haduka ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Katanga n'intara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarenga 8,400 kuri abo bashitse muri Tanzania mu mezi atatu aheze babwiye RCR ko bariko bahunga umutekano muke ubarizwa mu karere ko mu bumanuko bwa Kongo. Uwo mutekano muke watewe ahanini no gushaka guma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila. Amakuru ava muri Kongo yemeza ko abanyagihugu batari bake bamaze gupfa bazira ugutana mitwe hagati y'ingabo z'igihugu n'imihari itwaje ibirwanisho irwanya Leta ya Kongo. Ibice 80% vy'ivyo bitigiri bigizwe n'abana hamwe n'abapfasoni bemeza ko bafashwe ku nguvu akatari gake. RCR ivuga ko iriko irarondera abagira neza boyifasha kugira ngo ishobore kugurura vyihuta iyindi kambi yo kwakira impunzi z'abanyekongo bahunga uko umusu heze. Leta z'ubumwe za Amerika yarayifashe ingingo yo kuvavanura n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kwakira abimukira n'impunzi mu kwezi kw'icenda umwaka w'2016. Ibihugu 193 bigize inama ya bose ya ONU vyaremeje ata na kimwe kivuyemo urwandiko rwise icemezo c'i New York ku mpunzi n'abimukira kigamije kubitaho ku rwego mpuzamakungu harimo kuzakira no gufasha abatahuka. Amerika yashikirije ariko ONU ko icemezo ico cemezo gitekuye na politike yayo y'iki gihe c'intwaro ya Donald Trump ku bibazo by'impunzi n'abimukira. Kuva shika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere, Perezida Donald Trump akomoka mu gambo wa Republicane yarahinduye zimwe mu ngingo zafashwe n'uwo yakoreye mu ngata Perezida Barack Obama akomoka mu gambo wa Demokrate. Nyinshi muri zo zafashwe mu bisata vyerekeye impunzi n'abimukira muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asaba yinginga abafise uruhara mu ntambara muri Yemen guhagarika ibitero vy'indege n'ivyo ku butaka. Ivyo vyashikirije kuno w'Imana n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric. Stéphane amenyesha ko Guterres atewe amakenga n'intambara ziyongera hamwe n'ibitero vy'indege ku murwa mukuru Sana no mu zindi ntara za Yemen mu misi iheze, aho abantu batari bake bahasize ubuzima abandi baharugwa mu majana barakomereka. Izo ntambara zibuza abatabara gushikira abakomeretse kandi abanyagihugu ntibaronka ingene baja gusoma ibifungurwa n'ibindi byankenerwa mu buzima bwabo bwa misi yose nk'uko umuvugizi wa Guterres abandanya abisigura. Intambara muri Yemen imaze guhitana barenga 8,750 kuva igihugu cya Arabia Saudite hamwe n'ibihugu bicuditse bitanguriye kugira uruhara muri iyo ntambara mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana ivyacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ongenda bahikazi ibiganiro bihuza abarundi birabandanya rusha muri Tanzania kuno wa mbere niho hategekanijwe uguhangana mu nama y'anye politike bose ari mu biganiro hagataho ruhande rwa leta rwazindutse ruha umuhuza urugandiriko rw'impapuro 10 rurimo aho bahagaze kuri ivyo biganiro mu kanyi vyuma bidukundiye turaza kugaruka majwi iyo nkuru ariko tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi aho umugwe w'abasirikare bamugariye ku rugamba aho muri site ya Karu Rama ya gatatu iri muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke basaba kugarukirwa havuganye ijwi rya Amerika bemeza ko ubugarijwe n'ubukene butagira izina inkuru tubaza umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri commune Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ivyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba kubifungurwa canke kubindi bakenera Ivyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nke nabyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 baka yarageze ku mushahara w'2035 uwo rero si kuvuga ko ari we wanyuma wari hagati na hagati arinwa nabafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari azoguma fata ubuzima bwiwe bwose mugaca muri aba nk'2035 byo gushika mu 2017
none nk'umuntu agenda gafata nk'2020 urumba umufuko nkino wa makara ugugwe 2025 urumva aho rona tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya wari we wese akomeye abaho
mu bushikira nganji bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikira nganji Colonel Gaspard Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungura bibaha kabaha n'amakara bishoboka bakabibaha bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira n'ababagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma twibaza ejo ni hasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri no munsi
aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cyane cyane kubafise imiryango Bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakuye kuronswa aho barima na cyane cyane ko intara ya Cibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzoca baduhaho turima ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cyane cyane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagendera ko Gerare ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
katwebwe urabona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukateza kumurihira iryo tike si bintu gira ngo ni bintu byategekanijwe yuko abo batujejwe bintu baduhaye ni usanga ari ikintu kitoroshe cyane ibyo ni byo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikira nganji bwo kwivuna abansi Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikira nganji bufise ibisata vyinshi ahavuga ko amategeko ari karasubigwamwo kubwivyo Colonel Gaspard Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo vyabo bizobonegwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ari karasubigwamwo azoshikira inama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata barabe ngene cotezwa imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingora n'izose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kuga nibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyisho
uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu
ico kintu bari bakiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho ona ni nayo ngorana iri hajya mu gisagara abajya abantu birirwa barasegerereza ntituzuhave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twara koze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babi maramaje
nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga y'igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa bibemereye mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye cyane ibyuma rero biradukundiye tugaruke kuri ya nkuru ya Arusha ibiganiro bihuza abarundi bibandanya kubera muri Tanzania kuri no wa mbere niho hategekanijwe uguhangana mu nama y'amanye politiko bose bari muri ivyo biganiro hagataho ruhande rwa leta rwazindutse ruha umuhuza urwandiko rw'impapuro 10 rurimo aho habahagaze kuri ivyo biganiro umenyesha makuru ijuru rya Amerika muri Tanzania Pierre Claverne nkuru aracari ko arakurikirana bino biganiro bigeze ku munsi w'8
Kuri uyu wa mbere niho impande zose ziri mu biganiro ya Arusha zibwirizwa guhurira hamwe mu nama ya bose aho amakuru ava muri bo amenyesha ko ariho haba uguhangana no guharira ku bibazo nkora mutima ivyo navyo n'umutekano politike ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ubutunzi imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ikibazo c'impunzi n'ibindi aho ni mu gihe indwi ya mbere y'ibiganiro yaheze ari bikogwa mu migwi itanu bigabuyemwo bakurikije ivyumviro vya politike hagataho ruhande rwa leta n'imigambwe bari kumwe bashize ahabona ugwandiko gwerekana aho bahagaze kuvyerekeye ivyo biganiro biriko biraba gwatewe ko umukono n'intumwa ya leta Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwo rwandiko ruvuga ko hari yakwigiye kwigwa nyabuna uburyo amatora yo mu mwaka w'2020 yotegurwa neza kubwabo hofategwa ku rupapuro rw'inzira abanyepolitike bumvikanye ko mu ntara ya Kayanza mu mwaka w'2013 ubwo rupapuro rw'inzira nabwo rurimo ingingo 42 zirimo iyubahirizwa ry'amategeko agenga amatora gushiraho icuka ciza ca politike ingena amatora yogenda umutekano w'abitoza n'ibindi kuvyerekeye ibyizwa shingiro umutekano w'igihugu no gushiraho umugwi utegura amatora ugo ruhande rwa leta gweretse umuhuza kwa ibibazo biraba ubwigenge bw'igihugu nayo kuvyerekeye ishigwaho rya leta yojamwo abatavuga rumwe na leta bahunze n'abatahunze leta sigura muri ugo rwandiko ko kuba ari guhonyanga ibyizwa shingiro rigenga igihugu rikagena leta n'abayigize Leta yasabye kandi umuhuza Benjamin Mukapa kuyifasha kurondera no guhana abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ubwo rwandiko ruvuga kandi ko umutekano wifashe neza mu gihugu kandi ko ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu vyagenze neza. Kuvyerekeye ubutunzi leta iranegura ibihano vy'ubutunzi vyafatiwe Burundi n'amakungu ivuga ko biriko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bashikirije kandi ko ikibazo c'agateka kazi na muntu gisigaye caragizwe ica politike ku kibazo c'impunzi leta yashikirije ko amakambi y'impunzi yahindutse aho gukora imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo bagwanye igihugu cabo ihamagarira izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cabibarutse imenyesha ko bazokingirwa umutekano yemeje ko atawuzokurikiranwa n'ubutungane kiretse abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi Terence Ntayiraja arongoye intumwa za leta ari n'abajeje ikibazo c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu yerekana ko abarenga 200,000 bamaze gutahuka harimo n'abanyepolitike bakomeye leta yemeje ko yiteguriye gukingira agateka kazi na muntu n'uburenganzira bwo kwishira no kwizana kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ikanasaba ko amajambo hamagarira urwanko yohagarara ikindi leta yemeje no gufasha imigambwe yasambutse kwiyunga leta yifuza kandi ko ivyo biganiro birangirana n'iyindwi hanyuma bigatahukanwa kubandanira kwinjiza mu Burundi kuri bo byoja kunganira ibyashitswe ko no mu guwateguye ibiganiro byabereye hagati mu gihugu bye Clave Niyonkuru yarusha kubwijwe rya America.
Pia Clave Niyonkuru arakinuye nawe nyene aracari yarusha ariko arakurikirana ivyo biganiro bihuza abarundi mu makuru yacu yo hanyuma muraza gushora kumenya nimba abanye politike bitegekanije ko baza guhura baza kuba bashoboye guhura igihe cy'isaha 10 Clave hatwemereye ko aza guca mu kiganiro muri sanga kugira ngo aze kutubwira aho bizoba bigeze muraguma rero hagufi uturadio twanyu kuri Facebook yacu naho nyene turaza turabwira uko ibintu bizoba byifashe ngaho Arusha mukanya duca dukubitira mu ntara ya Kayanza mu gihe gucu Burundi. Ene bice ku masonga nkitangura imiryango y'abasangwa butaka irenga 60 muri commune Gatara y'intara ya Kayanza yugarijwe n'ubukene bw'utuzu twa surgume ibindi kwino nkuru numenyesha makuru ijwi rya Mika mu Kayanza muyizi misago.
Muri ako gace k'abasangwa butaka nta tuzu twa surgume tuharangwa. Ubuhari usanga budataruye ubundi usanga bwaruduye aho mwanda usanga wandagaye aho kari usanga akazu ka sugumwe kamwe gasangira imiryango 5 cankirenga ndi mu rugo Alex ati isazi usanga ziduma ku bwinshi muri aka gace
yazo shutu twasugumwe ngaha muri aka gace ka hamaje haruguri wacu kubera aho bagusanga urengana nk'imihana nk'itatu ine itanu ugasanga nakazu ka sugumwe na kamwe bafise nako bafise nako ucusanga nyene kagera hejuru karuzuye ugasanga isazi nyene zigoma zipfamwe zitembera mu bantu zikaza kubatera ingwara.
Abo banyagihugu baridoga ko barinze ibinogo byo kubaka utwo tuzu ariko ntibaronkejwe ibiti aho bamwe bahisemwo kubutaruza ibiti by'amavoka. Kabudesia Kayobera ati baraduhenze ko baduha ibiroko sima kwararindiriye turabura
twegwe twarazimbye tuzimbye turarorera haraheze umwaka mbere batwemereye ibiroko sima jewe mbere ndayitaruye je bundi yindi yaruzuye na sokera burya uyu yaciyama ibiti ibibiri by'ibivoka nivyo nataruje twaroreye turabura uwo muntu kwazana ibyo biroko sima nabutse ibyo biti ntaruzi wese naciye ngiri mitoto niyo naciye nzanda ninjiramwe nkasohokeramwe n'abandi barayimbye nyene bahuri biti.
Muri iyo micungararo kandi benshi baragwaragurika cyane aho usanga bagwaye inzoka aho abo banyagihugu bibaza ko zoba ziva ku isukurike.
Yewe gaye turagwara tukagera kure no kwa muganga mbere ubu baduhindutse nta n'ujya kwa muganga gwaye nk'inzoka nka malaria cyabure mu mibiri dutunze ingwara nyinshi. Ubu bana duhinduriye tugiye kwa muganga tudafise amahera ntibashoboye kutuvura. Mituweli nayo baduhaye zaramajije guhera ubu ntizigikora. Ubu ingwara zarateye ni nyinshi.
Abo bayovu usanga bituma mu bikumba biri hafi y'imihana yabo aho usanga uwo mucafu ucutemba mu mazi yo mu mwonga basanzwe bakoresha. Hambavu yaho nuko bama bashamirana na bene ivyo bikumba
kutigira akazi kwa sugumu usanga hari ingwara zigufata zitari kugufata kubera ko akazi utagafise kubera uguma uja mu ishamba uja mu ishamba yushatse kwituma aho uja mu ishamba hari gihe uhonyora ahantu iyo yangwa ikaza hari ingwara bavuga izana no mu maguru vyangwa izana n'isazi kwere no yahantu ari sazi kagukora nko kumunwa byo yikora ku ntoki
none nko mwanda usanga wandagaye ahijya nino nibishika ugaca utemba mu mwonga amazi mukoresha agaca bayanduye
ni bintu mbere byama byashize nko mu rushana kwera urazi ko ngiye mu mashamba ho siyo baca amazi naca amanuka mu izonzi wuzi cyo gutuma iyo ngwara yo tumi mufata.
Abahinga bajejwe guteza imbere amagara y'abantu muri commune Gatara bafite amakenga kubera kubura kutwo tuzu twa sugumu. Joashe Nimbona ajeje guteza imbere amagara abantu muri zone Ngoro akava ko muri ako karere hagwiriye abana benshi.
So iyo tubafasha nababwiye ko tubafasha kunyigisho hanyuma barabizi nabo nyene na cyane cyane ko batangwe kugwira hari abantu benshi n'abana benshi cyane muri aka gace karukaragata bafise abana benshi hanyuma rero kubera batagira aho bituma babarandagaza n'icyo gituma bafise ubwoba bw'uko imvura iguye bashobora guhora n'ingwara ziterwa no nisukurike turabizi turavuye amakenga turayafise.
Abajeje intwaro muri commune Gatara bakavuga ko icyo kibazo bakize abo batware bakavuga kandi ko barigeze kubafasha ibikoresho ariko abasangwa butaka baravyikoze ko kumvo z'ubukene bubugarije. Umukuru wa zone Ngoro Severino Habyarimana agahamagarira abo banyagihugu ko babarimba ibinogo.
Imiryango y'abatwa aribo basangwa butaka ni imiryango igoye cyane gose kugira ngo umuntu ayikurikirane, ariko mu iki gihe ngira ngo namwe mwahishikiye murabibona tuzu twasubwumwe benshi ntako bafise bivanye n'ubukene bw'ibiti. Aliko mbere twari twabibahaye baca bagerageza kubishora ku masoko, ni nayo mpamvu mu yimisi twagize rusansuma rwabo basangwa butaka batagira twatutu twasugumwe. Hanyuma twarashoboye kubandika tugiri kumwe n'abajejwe intwaro guhera ku mutumba no mu bucimbiri n'ababarongoye, duca turabahimiriza kugira ngo biyimbe. Mu yimisi rero turiteze kubaha ibiti byo kugira ngo batarure.
Aha mukamenya kandi ko icyo kibazo gihanze abayovu bo ku mutumba Gihororo w'iyo komine nyene aho asanzwe haba imiryango igera ku 40 igatara mu ntara Kayanza mu buseruko bw'u Burundi. Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya umenyesha makuru wacu Bujumbura Roje wirika neza araza kutubwira ivya modoka yahiganywe mu mpera z'inondwi mu gihugu cy'u Burundi. Ariko imbere yaho Vedaste ngabakoreje Ijwi rya Amerika dufitiye inkuru z'impunzi z'abarundi zashoboye kwiyungungana muri no myaka ibiri iheze zibarizwa makambi, abanshi muri bo bakora urudandazwa rukomeye rw'inka. Reka tumuhe ikaze adushikirize ino nkuru.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zimaze igihe cy'imyaka ibiri mu nkambi yo mu Rusenda aho zituye mu mavilaje atandukanye agize inkambi, zitangaza yuko zigenda zihangira imirimo y'ubucuruzi, uburobyi, ubuhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo zigwanye ubukene bugenda bugaragara muri inkambi yo mu Rusenda. Muri imyaka ibiri izi mpunzi z'abarundi zimaze muri inkambi, hari zimaze kugera ku bikorwa by'indashikirwa bigaragarira amaso y'abagenderera inkambi yo mu Rusenda. Aha twavuga nka Emmanuel Hatungimana wavanye inka mu mirimo y'ubucuruzi akorera muri inkambi yo mu Rusenda.
Naratanga ubwa mbere ndakora byose birahomba mungamo ndasubira niyungunganya ndabona aho natakarize ni ndakora mu mezi atatu ndaronga 200,000 ndabibika ndabishyira muri izi pirimusi nariko ndadandaza ndazishyira mu pirimusi kuko pirimusi ipirimusi ntako zigera zitakaza ifaranga uko nazinzira niko zagiye hasi ndateba rero ndiyungunganya amahera arabandanya arakura muri pirimusi arakura muri ako kandi kazi ndiko ndakora kugana nakwizi 500 uragura inka umwana na nyina wonda zitunze zisanzwe zera
harabandi bafite inkusi byo wowe
hariho nk'umu bimugabo yitwa binigaha mu y'icumi asanzwe zitunze zera hataha inka zina hariho ubundi nyina asanzwe azifise inka bara mbese batangwe kuzitunga mu nkamba ihene zo bazitunze ni nyinshi nk'abatunze ihene zirasika ngirazo zikanka bihoma nk'amajana 5.
Si Emmanuel Hatungimana wenyine umaze kugera ku bikorwa by'indashikirwa, ahubwo hari n'abasore 20 bateranyije amafaranga batangiza bwa mbere icuma cyo gusudira. None kuri ubu baragenda baganwa n'impunzi ndetse n'abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda.
Habikoze atabakiriya tubona mugabo tumaze kubikora tuza turabona umumwe gushika ubure bariko baratumenyera ngira bizohava bisumba uko tubibona
mubavana cyane abakiriya mu burongo
mo hari habo dusanzwe turi kumwe ngaha mu nkambi ari abamotari baratuzanira akazi ari abatagisi y'ivero bo ngaha mu nkambi nyore baratuzanira akazi mu kibembe baratuzanira imodokari bakazana nazijya mureza abakoresha kabisudira hanyuma kabana bitunegereye turaronka uburyo bw'uko duca turonka kandi kana tutari dufise.
Kuba izi mpunzi zigenda ziteza imbere binyuze mu mirimo zikora ni nako zigenda zihura n'imbogamizi. Aha twavuga nk'impunzi z'abarundi 10 zavanye za moto mu mirimo zikorera mu nkambi yo mu Rusenda, ariko zikagorwa no kutagira uruhusha ruzemerera gutwara za moto mu mijyi yo muri Kongo.
Turagenda ibuvira twagere makobora nguzana ibipapuro vy'imoto kore mu Burundi ugasanga birahugora mako nani imboko nguza wero mu Burundi nguza imitambulisho gutwara imoto bikatugora njye nagiye ibaraka baramfunze iyinga ryose mfungiye ibaraka banatanze mu 200 kugira bande kuri imoto kobera nani muzi bitambulisho vy'imoto.
Kuba iyi nkambi yo mu Rusenda igenda itera imbere ni nako impunzi zirushaho kwitabira gahunda yo guhanga imirimo bikurikiranye niba bikenewe mu nkambi.
Tumaze kuza tuvuye mu gihugu cy'u Burundi je mu bisanzwe nani sanze ndumurimi ariko maze gushika ino nkasanga barimyi benshi bararima ariko bagahangayika kukuronka umuti nca ndiyumvira ndicara niho niyumvira ko iki gikorwa nutangura kugikora uburyo nagitanguyemo nagitanguye nko gusina maze gutangura gushika abantu bamaze kumenyera pole pole mvamwo ndabikora koko bwite bikwiye kugeza nakakanya nisa muri farmasi yanje ndakira abantu benshi cyane gose nkubwa kigiti girisi no giharuro mvuge ngo naharuye abantu abanaba kuvuga ko njanishije birashaka gushika nk'abantu 50 bakaboneka canke nijanye
tumenyeshe yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hasere rihora rikangurira impunzi z'abarundi ziba muri inkambi kwihangira imirimo kugira ngo zigende zikemurira ibibazo bimwe na bimwe zitarinze gutegereza ubufasha bw'abaterankunga Vedasengabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivuye amajyepfo
ubunaho yankuru y'ihiganwa ry'amamodoka yabereye mu gihugu cy'u Burundi mu mpera zino ndwitwara y'idusozerere na mugenzi wacu Bujumbura Eroge wirika neza
Ahari ku munsi wa gatandatu mu ijoro ku mugwa mukuru Bujumbura uwitwa Jean Carlo haba mu gisagara cya Kigali yarahejeje gutsinda ihiganwa ryo kwiruka n'imiduga hari ryabaye ku munsi ya gatanu n'iya gatandatu nyene abahiganywe birutse birometero 130 ahejeje kwakira igikombe Carlo yabwijwe rya Amerika ko yiyumva
content on gagne un rallye on est content on roule pour ça on roule pour aller vite on roule pour faire la compétition
ndahimba we yutsinze higanwa rya rally urajyoherwa twiruha kugira ngo dutsinde nivyo kuri rero ndahimba we pe niryo higanwa rya nyuma y'umwaka yuri twaye mu insinzi ni kintu ciza mu mwaka uheze naraje ndatsinda amabarabara y'u Burundi yambereye umugisha ni meza
c'est de belles pistes
ayo mabarabara hari hatoranijwe ayo mu gisagara cha Bujumbura n'intara ya Mwaro hagati na hagati mu Burundi Adonegamiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi atubwira icyatumye hatorwa.
Iyo turiko turategura aya mahiganwa turaraba ahantu hashobora kwakira ingenzi nyinshi. Rero igituma twashatse kugira imwaro nuko hari hafi ya Bujumbura. Murabona abantu bitavyiri higanwa benshi baba bakeneye aho bashikira aho barara. Rero urumva mu kugira dukora aya mahiganwa turaraba cyane cyane ahantu hashobora kwakira abantu benshi. Nico gituma ku munsi wa gatanu twayikoreye ngaha muri Bujumbura meri hama no munsi tutireka tubakure ngaha ku ikaburimbo tubashe mu mara akomakomeye agoye turabuhinga bwawo mu ntara ya Mwaro
ku miduga 13 yirutse itatu gusa niyo yari twawe n'abavuye hanze y'u Burundi ariko hari n'abari ku butaka bw'u Burundi bahisemo gufashanya n'abavuye hanze y'igihugu akarorero na ka Janvier Mutuga yatumwe kava mu Rwanda
Ndiyo ko mbibona mu sportive bora nta kibazo kiri impamvu abarundi baraza bagakina wacu na tukazano nta kibazo rwose twe tubona kugiriho muri sport sport ni kim kambere gihuza abantu sport buri gihe na mu sportive numugira umutima mubi cyangwa atekereza ibindi kandi sport ntabwo ari politique oya sport rwose ni kwiyamiza n'ibi yacu bya rally no bavuga ngo harimo cascade harimo ama risque n'iki byose no afe n'uguhuza abantu kwa ngo tuvuga iyo bavuga bière gauza miryango ibintu nibyo mbona na sport nayo ari gauza miryango sport burya ihindura byinshi
Izo mpinduka mutuga vuga n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fred Nimbo n'impara zizera
dusakanya muneza ntangere aho cyuko turasozera iri higanwa y'imiduga yasiganywe ikaba yahereye mu gisagara cha Bujumbura ejo ku mugoroba w'ijoro aho abanyagisagara bakurikiranye iryo higanwa byari ibirori biteye igomwe tutaduherutse kuri twebwe turengwe gisagara cha Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose biragaragaza yuko abarundi kandi ashaka kumvamo umwizero kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri umwizero ibintu byose bishoboka tunashimira cyane abatunganyije iri higanwa kuko kuva bayitubwiye twebwe twaravyakire kandi turabishigikira kuko vyerekana umuco ihinduka abavuga igisagara cha Jumbura ko kitari babona yuko koko amahoro asasagaye kandi abarundi bashobora kwitegemeza gushika mu gitondo
Carlo nabasanga bakora inkino zitandukanye atacobuza ko bategura amahiganwa nubwo Burundi bwaciye mu njyane za politike hakaba hari nabibaza ko bene aya mahiganwa atari gihe cyo kuyatunganya
Bah je leur dirais que nous on fait du sport et on est ici pour faire du sport on est ici pour s'amuser le reste ne nous concerne pas
No babwiye nti twedukora sport gusa turahagira ngo twinezereze ibisigaye ntibituraba badutumiye turaza nibwo buvukanye muri sport aha mu karere ariko ukuri nuko atana kimwe cyo buza gutegura amahiganwa ibi ni gishinga ntahe abateguye babishitseko atagihindutse mu 2018 ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi itekanya gutegura amahiganwa inco zitatu mu mwaka. Ugusiganwa n'imiduga mu gihugu cy'u Burundi byatanguye mu mwaka w'1962. Hagati ya 1995 n'2013 amahiganwa yahagaritswe bitewe n'intambara. Kuva icyo gihe yamaba uko umwaka utashe. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakino Eroje uri kaneza n'ukuru w'uduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mwatwumviriza namwe bwe mwakoze muhinga bw'ivyuma hariyo Macbill ya Bero bari kumwe na ingenieur Diane na Hazonange nari kuri micro ku izina rya bagenzi bacu bose bakore Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubifurize indwi nziza. Tuzaza gusubira amasaha imbere mu bindi biganiro vyacu bitandukanye.